VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu avugwa ku Burundi yo muri aka kanya, mbaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa ku Burundi, abatwara abagenzi mu ntara ya Gitega baravuga ko bashobora guhagarika ako kazi kubera imisoro basabwa ikomeje kuzamurwa, kandi itike barihisha abagenzi yo itazamuka. Mu nama bagiranye n'abajejwe intwaro muri komine ya Gitega, umuhanuzi wa Mustaneri wa komine ya Gitega yabakuriye inkoni ku gishitsi ko bategerezwa gutanga ayo mahera. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Uko kutumvikana kuri hagati y'abunguruza abantu n'abajeje intwaro kwatanguye kuva kwa gatatu wo kuri inondwi, aho abunguruza abantu bavuye Bujumbura canke bavayo bagumutse banka kuriha amafaranga 2021 bita yo guhagarika imodoka mu Gifaransa bita stationnement. Kuri uyu munsi wa gatatu vyatumye uruja n'uruza ruhagarara mu kiringo kingana n'iminota 30. Abashoferi bataye imodoka mu ibarabara banka kuriha ayo mafaranga. Aho kajagari kabaye katumye kuri uno wa gatanu umuhanuzi wa Mustaneri wa komine Gitega ajeje iterambere n'ubutunzi Monforo bigira imana ategura inama yamuhuje n'abakora mu gisata cyo kunguruza abantu bakora mu ibarabara rya Gitega Bujumbura. Ni inama yabaye mu kutumvikana kwinshi kuko uwo muhanuzi wa Mustaneri yababwiye ko ingingo yafashwe ari ntabantuka kuko amakomine n'intara zose zifite uko zitunganijwe. Bamwe mu bakora mu gisata cyo kunguruza abantu bakora mu ibarabara rya Gitega Bujumbura bayazo n'Ijwi rya Amerika. Uno mushoferi ari Gitega amanukana ingenzi mu gisagara cha Bujumbura.
Umva muri make ni kare ni dokima kuri twege tubonisa nanshasha mugabo rwo twikintu cyari duteye amakenga nuko byadutse ukira ntara yose ngizohore tuyiriha iyo kenzimire natwe cyaduharura ingena akazi ka transporto ibintu byose barabidugije amadokima barayadugije ntibitoje bacye baradupunguriza ko nabantu twega karuro nko muri zivuatiri zacu kera hasira si yaduha abantu batanu munyima baraduhindurira wo dupakira abantu bane none twe ni ngene uri hakenzimiri Bujumbura ziyo stationema ninga igitego kayiriha dufate nk'ubuje akaronkorera nkorera Bujumbura Gitega ndose nk'umuntu nkotesha tujya mu rutana ruse mu rutana bagacha bamfata nkariha iyindi kenzimiri naronka kandi akuruse nk'akaroko kujikarusi nkari hakenzimiri none umva kuri kira ntara yose ugiye ari hakenzimiri kenzimiri iyo document usanga izindi gusomba izindi
uno nawe ava mu gisagara cha Bujumbura ajana ingenzi Gitega
ari ikintu kitwa yuko hariyo akarenga Tweni tuzi uko leta ari zibiri mu gihugu cy'u Burundi. Uti gute? Twe Bujumbura turi ya 20m tweruka kuyariha. Ni gikicho tuma dushika Gitega tuyarihe. Kuko tumaze kuyariha Gitega, imuramvya bazo ya 7. Bujumbura irari bazo ya 7. Ugingozi bazo ya 7. Dushaka tumenye yuko aba president batwari igihugu cy'u Burundi ni babiri canke n'umwe. Ni naho tuyarihe Bujumbura. Tuyariha turaba ku ruhande. Nuko nyine twubaha itegeko. Mugabo niwe mucumbwira yuko ni Gitega twoca tuyarihe. Ari itegeko kuyariha Gitega imodoka ziwacu kugatwe ki yiwanje nzori hagarika.
Uyu yunguruza abantu hagati mu isagara cha Gitega na Bujumbura tabunguruza abantu hamwe bo hagarika na leta yohomba.
Abafise imiduga yose ikora akazi ka transport ubo hagarika bose tukumvikana ubona leta yo vyo bayiborohe bakagira fate nka grebe mu isanzwe bo vyumvikana bareke kudufukama munda kuko babona ibintu vyarazimvye ama PS imiduga yarazimvye ama pine nta kintu kimwe kitazimvye. Umva bagiye gushira ko rero izo dokima zo ku ikomine ku ikomine 2021 nukuri waba ariko barica abanyagihugu na nyabujya twebwe abanyende bene gihugu dukenye cyane
renova jyanke ni inka icegera cy'urongo yishira hamwe ry'abunguruza abantu atrabu aserukira igisata cyo gukora mu ntara ya Gitega arunganira aho bakorana muri ico gisata
amadokima turiha ararenze yaradugijwe inshuro nyishane twe tuguma duhoze ntuya tugumuka tuya tugira iki twamana nabona niyo badutumye ko mu manama twabibasigurira mugabo hageze aho kuri iyo dokima yindi yaje yiyongera ko yitwa kari ya stationema ya parking tumaze kubona kari iriho ibujumbura gusa tuhava turorusha ibintu katiko tuyirihire ko tubona n'ahandi atangorane batazoye turihisha mugabo byavuye bifata indi ntombero ama province nka yose igihugu abastanteri bose bakeneye amahera bakubwira ko bakeneye iterambere igikomini imiduga yose iva mu ishika mu ntari wabo kitaza kuriha ayo mafaranga
aba badandaza bakora mu gisata cyo kunguruza abantu saba ko hoba inama y'abahura amatari b'intara zose z'u Burundi kugira ngo bahurize ku ngingo imwe yorohereza impande zose igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Mu minsi iri imbere abarundi bahora bajya mu gisagara cya Bujumbura gushaka impapuro zimwe na zimwe nk'izi nzira n'impusha zo gutwara ibinyabiziga bagiye koroherezwa mu ntara z'amajyepfo y'u Burundi abazakina izo mpapuro bazajya bazisanga mu ntara ya Bururi ahakomeje imyiteguro y'icyo gikorwa n'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishat.
Aturi kumugwa mukuru w'intara ya Bururi mu nyubakwa ikoreramwo abayobozi b'intara. Iyo nyubakwa ifise amagorofa abiri. Mu vyumba biri mu bwinjiriro bw'inyubakwa turahabona abakozi bariko baratera imisumari ishikira insinga ziri ku mpome. Turabona kandi imashini nyabwonko shasha zigitekeye mu masashe hamwe n'intebe nazo nyene iboneka yuko zikiri shasha.
Fishe hari hafishije hagiye hejuru dushe ni kapira abantu batumye.
Atukumunere wansinzi nkayo ujeje gukurikirana no kugenzura ibikorwa bijyana no gutegura ibiro bizotangirwamo impapuro zimwe zimwe zahora zitangirwa i Bujumbura nawe kwa dufasha kugenzura ibi biro biko yategurwa muri ivyo biro harimwo aho igipolisi gicungera imbibe kizokorera ari naho zotangirwa impapuro z'inzira turabona kandi aho zokorera igipolisi gicungera umutekano mu barabara hamwe kandi naho zotangirwa urupapuro rwitwa kazi judiciaire rwerekana ko umuntu akurikiranwa cyadakurikiranwa n'ubutungane muri izo birayo kandi ahazokorera ubuyobozi bukuru bw'akazi mu Burundi. Izo mpapuro zose zije gutondagura zotangirwa mu gihugu hagati kare uzikeneye wese mu 2018 zigeze igihugu cy'u Burundi yarabanza kuja ku mugwa mukuru w'igihugu Bujumbura kubera ko ariho honyine zabisangirwa. Urumata w'intara ya Bururi Nkunza Christian amenyesha ko abarongoye bagiye koroherwa.
Tubona yuko ivyo biro kugira tubironke arimana yadutekeye ndetse sintara ya Bururi gusa na Makamba na Rumonge nabo nyene bazohatorera ko yo kuko urumva izo mpapuro zose zahora zironderwa i Bujumbura. Urumva umuntu akava ngaha agiye kuronderwa urupapuro vyamufata umwanya bikamufata n'uburyo kugira ashobore kwiyunguruza ashobore gushikayo.
Intara ya Bururi iri mu ntara zine zigize ubona ko igihugu cy'u Burundi kiretse Bururi, Rutana, Rumonge na Makamba gihanuriye n'ibihugu bibanyi. Rutana Makamba gihanura urubibe n'igihugu cya Tanzania nayo Rumonge ihanuriye n'igihugu cya Congo biciye mu kiyaga Tanganyika. Ari mukamenya yuko mu ntara ya Rumonge hasanzwe hariho ikivuko gica ku ruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. Bamwe banyarumonge twasanze kwico kivuko boshimye cyane cyane yuko ibiro bitangirwamo impapuro z'inzira ko vyoza mu ntari wabo kubera ko babikenera kenshi.
Ayo ugende Tanzania ntituronke igitamburisho ngaha makugende mu mabanda naho nyine mu mabanda nica kindi cimisi 15 ntikirenga
bari henze kandi gose kwanza i Bururi nta kivuko kiriyo cyakundi nyene tubona naho tuvuye naho tugiye ni guhangayika kosaba yuko vyoza aha mu Rumonge kukubera ahaniho hari kivuko na Makamba nico twosaba kwanza kimaza kashika ngaha kuko turafise profesi yacu kandi buramuna yuko itomoye nivyo biro vyoza ngaha
nibadana hanyene mu Rumonge hanyene gukivuko nyene
umaze kuvanga aho gafata itike yo kuzibururi nta benshi ibururi nta naho tuzi tumba kumata numba yuko vyoza hanyene mu Rumonge kuko uruza n'uruza nimba ari ku Zikongo canke Tanzania umwe hurahanyene rero nico gituma rero dusaba yuko hariya ninzira genda tumanuka mukandi twosubira kugenda maduka nico gituma dusaba yuko wotuzanira hanyene
ibiro vyoje ibururi nta nivyo vuna abanyagihugu karekare kubera yuko nk'ubuvanga ha mu Rumonge agiye aha ibururi birasanzwe sico kimwe nuko yoje Bujumbura bigiye aha ibururi aha ibururi na Rumonge urugendo si runini numva yuko bafunyiye urugendo abanyagihugu.
Rumonge ni intara imaze imyaka ibiri ivutse yahora ari imwe mu makomine yaragize intara ya Bururi. Uyu mugambi wo kuronderera impapuro zitandukanye mu gihugu hagati uri kugora ubushikiranganji bw'akazi ukashwa umugongo n'ishami mpuzamakungu PNUD naho uri kushirwa mu ngiro. Ubu amakuru twahawe n'abariko barawushira mu ngiro amenyesha yuko haheze imyaka irenga itatu ubayeho uzorangurirwa mu ntara za Bururi, Gitega, Mwaro na Ngozi. Imyiteguro ishyiraho ibiro uwo mugambi uzorangurirwamwo yatanguriye mu ntara ya Bururi kuri wa kabiri ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Fidelite Shatse, Ijwi rya Amerika.
Uheruka muri murikira ukuri.
Jewe Mariza ndemeye wewe Thierry ngo ube
chérie ça va.
Umugabo
Pepe oya chérie. Oya
nemeye wewe Thierry ngo uwe umugabo wanje kandi ndakwemeye ko nazoguhemukira uhigwe no mu marushwa ukwaye cyangwa ukomeye nzagukunda ndagusanere imizi yose y'ubutima bwawe.
Kuri uwo munsi nyene
Sheri umva gute
ahubwo sinumva nuko nabivuga none kajena ntumbwira felicitate
Sheri tene natugiye kudihanje hiwicyo hira aba bantu bagusishe hano bayimvite bose ngo nabaguma turara
uratangwe abayimvitisha birabasha mbwira felicitasyo gusa wewe
felicitasyo sha mon coeur.
Félicitations nawe chéri.
Marie ndakubeshe. C'est le plus beau jour de ma vie.
Eh, moi aussi.
Enfin travail mon frère. Monsieur et madame.
Umunezero fise. Oya, Imana ishoboze mugabo sisubire kurira no kuri imbere y'abantu.
Yewe. Binyine mu isengero wangize ibiri. Narinzi nyene ko byose yavuyemo biheze.
Oya.
Oya.
Urumva chéri nire byagenze. Naciye nibuka ibintu byose byinshi n'ibintu byose twaciyemo. Ewe amarira sinzi ngene yanandi.
Chéri. Il faut que tu saches un truc. Je suis fou de toi. Agure ngira nsaye mikro ndabisemerere bose babyumve. Ego vraiment.
Oya sha.
Nukuri.
Ewe. Amasene ya mainsolite sha yarekire mama wawe. Igihe twaje tubona yinjiye mu isengero azorapfutse induru padiri padiri wabanza rindire wayoye
mama ni kiyashu kabasha niko se gigize umuntu
nukubi
ntiyagira ashatse gushaka ku kikifure
yata yayone noneho turahumiwe ehinge na gumanda wikigisho ehera
yamwihozeshe mwihoze vraiment.
Allo Allo, allo, tubandanye turabanye tunezerwa twiginana. Twigina insinzi y'urukundo w'abana bacu Thierry na Mariza. Mukanya rero turaha ijambo umuvyeyi wa Mariza akeze bino bibondo. Ariko rero imbere yaho hari abantu bafite akaganuka kadasanzwe. Un cadeau spécial. Bakaba bayiteguriye bano bageni. Awe rero bashiki hano rero babanze babapfundurira gaseke babateguri. Egera nga karibu nga.
Eshi. Ni parena Marene wabone.
Mane yaje?
Basha.
Je ni bicho.
Je ndabiyo kade ya mwami narisa.
Ah, toka bro. DJ. DJ hagarika gato.
imbere yuko twe na pare dushikiriza kado yacu mubanze mumfashe dukeze abavukanyi bacu Thierry na Maritza twakomera abashe murakoze cyane
amashi meshi cyane
Maritza na Thierry mwaratwizeye muradutora ngo tuhagarikire kuri mariage yanyu mukubashimira rero kuri iryo teka kawateguri ya karirimbo
manda
ek tega mat
mbe basha nkubu kinyota rumuguye hehe amazi y'ubugari kwa biza taraza urabona gabasha kumpenda ngo ni nari taraza
nyine
oya ndeka ndeka nibiki
uri nga
ndi nganye
ndomugabo je kinyota
vivirivisa genda ukebuke ntugwe muri aya marike urazi kumpenda ngo ni nari kuraza nyifu ugacuhera yo gantuza
akire cumesha ubukeje ubunyarutse bwa kinyota
we nama yarahe naguha
aha ndabivye mu isoko ndayakoramwo
uti kira kinyota
basha umugabo araho yarabwanze
ego
ngira nuba naciruka ndondera
Ubu fu nubwo wivye gakinyo mukamuri kigongwe
urumva yari kora pimo apimira umuntu
yego
mengera neza hejeje kubutekera
hanyuma
ndabunya kura neruka
sa
bazuri ndira sindaza kubalera nabonye ndabusimbanye
hanyuma
anyiroka ko
hanyuma na
baba police bashonge soko bagomokera rimwe
bose bari
abanyeso ko bose
bakujinyu
basidukira niyo nka bose biruka ku mugabo umwe
umviriza rako kinyota ndakubwira yahindutse akirusubizi yukuye nta bufu bw'ubwibano ncubaje karakara
ahubwo uri kijuju
ikijuju ni wewe wagiye kwiba
bavuga ngo n'ubwibano
none so bivuze
niwo mvise ko niruse nk'abasiga bose nta bukore kandi bagoye nta bwenge Yo
Niki nibiki ndiye nibi kusunura
nyiza naba numba
kabu numba
yo mayi nkawara basikiriyo
none kujukumira ni watsinza amahiganwa soho kurabi byari byo none
ugara ningoga ntiba ibinze
oy itaba itaba
mbe basabamenye gutyo narengeye ugara we karaka
Sanga urukundo n'umwumvikano mu miryango. Jewe n'ukuri kubwo umunezero mfise numva ntoronka n'ico mvuga. Ariko ko nagize imana nyironkera umufasha ndabiza arabimfashamwo. Mucho. Ere gahaguruka wa muntu we ntitubavana ngaha tutavuze
neza mfise ku mutima aba bana bacu Maritza na Thierry baciye muri byinshi cyane bahuye n'imitego myinshi gushika naho icizere cyuko nzoshobora kubabona bashitse kuri iyi ntambwe bateye uyu munsi cyatiriganye muri jewe murambabarira aba bana rero urukundo rwabo rwaraburabujwe bazira rwanko batazi niyo gwavuye barahuye nibihuhusi byinshi mu buzima Mariza arahura nibihuhusi ari umwana muto adatahura nibiriko biramubako arabyara umwana nawe akiri umwana nyene numukunzi wiwe Thierry nawe nyene iby'abaseruko n'abarengero ntibyamworohereje na gato abagizi ba nabi barateye hateramanye n'urunganwe grenade imucukuguru ariko agatima kuri Mariza ntikacitse Mariza jisho rimwe ryanje
uyi mama
nta kindi nokongera ko atari ukubahezagira mwatweretse ko urukundo rwanyu rurengeye ubwoko isi ntakitagize kugira ngo ibatandukanye ariko mwarihambiriye ku ihangiro ryanyu genda mu rushinge rugume n'abandi bakiboshwe n'amacakubiri mubashingire intahe babohoke rurema irabaha gukurikiza aka katierive inshuro nironkera utwuzukuru twinshi tuzonsanga mu busara nkaba mvuze menshi muramba barira si jewe n'umunezero ntewe n'iki kimenyetso kizima cy'ukurengera byose murabibona na mwebwe uno munsi urukundo rwatsinze urwanko murakoze cyane
fude uko ariko byagenze
reka reka bitwirambaye iba aya bo yesiyo
ariko narahombye bashya nayo ndahari uko ndabigene bitwa kimpumpa
twinda mukebuke cyane hatwumva
naje hariya none wowe twumva iyo tugira iki
urumva yatanga aravuga bya bintu byiwe ngo abanjye bo bashaka kudusomborosa data wanje kugira ngo batoshe ngo abaduce mu kudutera
avuga bya bintu byiwe nyine ngabwira wa munsi yari akubwo
hacha bamo n'umugabo umwe yari ngaho uwo munsi
aho
aramwemeza neza ko aho bitwa nyine ariwe yatanga gusomborosa intambara
tubwire
basha wamenga rabakabuye ibari cyatiraduka bamba cabarigira bamuzika ngaho baratabarigira n'arose kumumbiriza
none ntiwumva
we nari nakubwiye ko turonde yabandi tuvyumva kumwe bitoshoboka
ntubona ko bitanguye
mugabo tuzohava dusanga twihenze muhungu
gute kubera iki
bizohava biducanishemo na bene wacu
nanere ko bwawe wewe twoshya dushigikiranira mu makosa
erega nkuko biri kose twese turi impunzi tugo wamwe
kivyo ndavyumva tugo wamwe niko mugabo wagize umwe muri twebwe afata inzira itari yo twoshya turera amaboko ngo tureke kumukebura
ibyo ntibikigamo
sha mugabo umego ari uruhagarara ngo tujye kuraba ibyo ari byo
wewe urasara
urasara gute
tubyite mu tutazi ibyo ari byo
wewe uri kubishwe si reka turabe ibyo ari byo
hemwe 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 muracyari ngaho
Enfin seul.
Chérie, abantu batwitayeho kwe, ha? Ibi bikado twaronse.
Ya, ntuyugura ubuga she.
Eh, numva ndi kiyeze kumenya ibyo twaronse.
Eh, gamana.
Eh. Eh, mpere kwanza kuri ya mama Alice. Eh.
Chérie.
Wow! Eh, chérie, agatenge keza.
She genda rushe vraiment.
Hewe nzo soneshaka kanzu keza hewe ifisa ka model gatomo evra. Nawe cinda kugirisha t-shirt, n'est-ce pas chérie?
Écoute chérie, reka tujyame aya makatuzu yazindukire ejo sha.
Ah, chérie. Aho gufasha tunyarutse tuya debali, ha? Nivyo. Kugira si no kuri kimas no tori tiro tay ugoruye.
OK bas.
Merci, t'es adorable. Tawuriyo rero turabe uvuye rusangi.
Aba je nebu sangi na farse rwe.
Eh?
Iraba. Bampa yifimbi kwibyaje rwe.
Ahubwo barimvira cyane.
Eko vrai.
Umuntu kandi ari nk'uwo policier chez, eh? Aje hasiye kirasyo. Ifirimbi ntimuvana.
Ahubwo rero shabashize ka message.
Aha.
Yesoma wewe shaho, je numva amaso ari kariyugara. Soma twumwe.
Tie.
Mhm.
Kuri ekipe y'urusangi nturi mu kapiteni asanzwe kuko watubereye n'umuhuza turagushimiye kandi turagukeje ku muryango wawe mushashe urabikara nk'uburubeya sinye abakinyi b'urusangi
ka message nkako shakarandura
nako
kambikirire neza kambikire neza ahantu ego
eh cyizamuriki wawe do chef
eh none gashe ako musoma message gusa higira jurazuranyibuka we
mwa satisfait dekorayo twandaye
panzu nyongera kandi kabizu sheri ego
urabona ibyo utanguye re
pipe
nubona aya makado tuyaheza ryari kwe
tujyami ifu tuzo turabigira nejo ntibicerego
aha
bebe ingosha
tu as promis wari wabinyemereye ko tuyogurura yose
ingosheri ndagusavye tu es très belle mon amour uri mwiza gasha bishi kanzu ni gushuhisha ho yambari
Dragueur, reka kunyambura narahetse.
Bon, ubu rero nisunze ubashe padiri yampaye. Ndagutegetse kusoma hano nyarutsire. Unyene.
Yo. Chef ivyo nibikiga chef. Abasuma.
Tiye, tiye. Wati.
Vuni.
Yo pime. Nakubujije. Bayo cyakujyama mu kindi cumba hewe. Ti kora ko ndakurahi ni we humanye mwana abasero ko sabantu wetiye wetiye ndabasaba bafiru hande
urigashiri ariko yakubuza kunsomere
we ndabyo
je mwihoze nyumva ndamwisha rataragenda
ahuka baye namakwaza uko
mwa
mwa mwa Chariki kino muri kirukuri Muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya America misose 5 kubisa 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na Benevolentia
barakoze bagenzi bacu bo muri La Benevolence yabadugejeho umukino muri kirukuri nshuti mwari muduteza amatwi cyo cyambere cy'ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye engineer wadufashije muhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kubagezaho aya makuru muri studio ya gatanu Washington mwari kumwe nange Edi Rwema tubararikire andi makuru yacu mukanya isamu ya nicize umugoroba mugire umugoroba mwiza.